Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Kuko bisanzwe ku munsi wa gatanu tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi, abigeme canke abakobwa. Uno munsi turaganira ku kibazo c'abigisha bashurashuza abana b'abakobwa bigisha n'ingaruka bigira kuri abo bana. Tugiye kwihweza iki kibazo uko cifashe mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Inyuma yaho mu ntara ya Gitega mu minsi yahera, abana barenga kuri 15 babwiye ababakurira ko umwigisha wabo yabashurashuje ku nguvu. Ni mu kanya gato.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Kigali 104 nibice 3. Ubu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Haciye indwi zibiri zirenga mu ntara ya Gitega mu Burundi, abana bashika kuri 19 bari hagati y'imyaka 9 na 12 babwiye ababyeyi babo ko umwigisha wabo yabashurashuje ku nguvu. Abayobozi b'ishure ry'abo bana biga ko baciye bakura uwo mwigisha mu kazi. Aho ni nyuma yaho amatohoza ya mbere yerekanye ko uwo mwigisha atera. Amwe mu mashirahamwe yitaho abigeme bashurashuzwa n'ababigisha bavuga ko ico kibazo mu gisagara ca Bujumbura naho nyene ataragaseseshwa rumuri. Turavugana n'ishirahamwe Nturengaho, umuyobozi wayo ni Annociate Karerwa, turi kumwe ku murongo uno munsi. Twatumiye kandi na Emmanuel Mashandari, umuyobozi w'ishirahamwe riserukira abigisha b'amashuri yisumbuye mu Burundi CONAPES. Aho iryo shirahamwe rivuga ko gushurashuza abana woreze canke wokingiye ari icaha gikomeye, atari koko hari abigisha bagirizwa ivyaha bitari vyo, bakifuza ko amatohoza yokogwa neza abagirizwa ivyaha bakabihanirwa, abegwa bakarekugwa. Tuhakire rero batumire bacu no munsi ikiganiro muri sanga cuno munsi. Mufaso ni Annociate Karerwa ibujumbura mu Burundi, ndabaramukije ndabahikaze. Mushinga nahe Emmanuel Mashandari, ndakuramukije ndagwikaze mu kiganiro muri sanga.
Nagenda bana mugice kandi ndabashimiye ko mwadutumiye muri gani ugira duhana hani vyumviro.
Ego ndabashimiye cyane ahubwo mushinga naye Mashandari kuba mwitavye kino kiganiro ku munota wa nyuma, kandi turashima kubona mwacitavye mwavuze ko mufise akanya gato uno munsi, ariko turashima umwanya muza kuduha kugira tuganire.
Ego me.
Nkuko ndabivuze mu ntara ya Gitega harabaye ikibazo caha abana bavuze ko bashurashujwe n'umwigisha wabo. Imbere yuko dutangura ikiganiro tubanze tubibutse inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana ku vyashikiye abo bana mu ntara ya Gitega. Tumutega amatwi.
Aha turi mu kigo Humura gisanze cyitwa bakorewe vya mfura mbi mu gisagara ca Gitega. Aba nabana 19 biga ku ishuri rito gitwa La Bergeonette ryabikorera utwabo mu gisagara ca Gitega. Aba bana bari hagati y'imyaka 9 na 12 bagiriza umwigisha wabo abigisha mu mwaka wa 4 kuko yari abashurashuje ku nguvu. Bamwe bariko barapimwa n'abaganga abandi bariko barikinira mu kigo nkaho mengo ntacabaye. Bamwe muri abo bana bavuga ko uwo mwigisha yikinga gahumbezi nyuma y'inyigisho zo kunoganza ibyo bize ku murango bita cours du soir mu rurimi rw'igifaransa. Mu kigo Humura gisanzwe cyita bakorewe ivya mfura mbi mu gisagara ca Gitega baremeza ko bakiriye abo bana kugira ngo barabe ko hari ico bafasha vuba bwangu mu kurokora ubuzima bwabo. Muganga Sylvie Nzeyimana arongoye ikigo Humura yavuganye n'ijwi rya Amerika.
Abo bana ntiturababenya neza igitigiri cyabo kuko baguma batsa tuzobimenya neza bose bahije kuza. Icyo dukora abo bana turabaraba tukabaganiriza tukaraba ko bakeneye kuvugwa tukabavura hanyuma abajejwe ivy'ubutungane bagaca bakurikirana ukekwa ko yakoze ivyo bintu. Icyihutirwa rero turaba abana tukaraba amagara yabo ko ameze neza abakora amatohoza barafise ingene bakora bariko barabikora. Twebwe duca tubandanya dukorana n'abavyeyi n'abarezi babo bana kugira ngo turabe ingene abo bana babandanya ubuzima bwabo nk'uko vyahora.
Amoso zaretse mu maso umwe mu bavyeyi wabo bana twasanze mu kigo muraherekeje umwana wiwe yashoboye kugira ica bwijwi rya Amerika.
Ntabwo ari ibintu biriko biravugwa, ni ibintu byabaye ko hari umwana yashoboye kuvyerekana no kubivuga ko yarake umwana mutonya yarazi ko abariye nyina wiwe ibintu bibaho kandi bikogwa. Ariko ntivyari ibintu byari bikwiye gukogwa n'umubyeyi angana uko kandi yitwa umurezi. Rero twebwe twari tuje muri uwo mubabaro kubera nta kuntu shobora konona abana batonya areze. Icyo nicyo cyari kituzanye. Ariko icyo twosaba ababijejwe n'abajejwe uburezi n'abajejwe ubutungane nuko bomuhana bakamukosora bikwiriye kugira umwarimu afite imyifato nk'iyo ko yoyiheba.
Dominique Ninahazi umuyobozi w'ishuri rito rya La Bergeonette yatubwiye ko uwagirizwa baje bamaze kumufuta mu kazi ko amatohoza yakozwe n'ubuyobozi w'iryo shuri yerekana ko uwagirizwa ashobora kubatera.
Twari dusemuri vacances mu byeyi pray vacances de Noël. Yo imana umwe mukobwa yigisha miyo classe 4MB borumva anketere kuri umwe cyaza baravuga nabo nyene niyo basorana kubwirana nakana bonda prise information z'abana havuga ngo amatushimara yabera muri classe ariko arigisha binigo bikaba muri pause akamasora abandi ngo kaza hasigara umwe guca yugara binigo muri kudiswari kumugoroba ari imbere y'ubutungane kubera ubu arahari mu gasho twamukwira mu kazi habaye confrontation y'abana nawe tubona ko ayo kameme detrace zerekana ko ushobora kuba ari muri byo mwebyo tubonye muri dosiye iwe n'umuntu yavuze mu 5-8 umva yase ni certain sagesse na ubwo nk'ubwo twamuzigamo.
Umwigisha yagirizwa kugoba muzaragiye yarashikanye mu gasho k'inyamiramabi muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega ariko arategurirwa dosiye mugihe yo kwagirwa n'ico caha co kugoba muzaragiye. Abizi vy'amategeko bavuga ko aha ku munyoro wo gufunga imyaka 25 Igitega. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yateguye iyo nkuru aho mu ntara ya Gitega. Tugaruke Bujumbura kumwe n'abatumire bacu, turi kumwe n'umufasoni Anosiate Karegwa mwishirahamwe Nturengaho, ishirahamwe rifasha abigeme, abakenyezi n'abana baba bafashwe ku nguvu. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Emmanuel Mashandari, umuyobozi w'ishirahamwe wa sendika y'abigisha Ibujumbura mu Burundi CONAPES. Tuganire kuri kino kibazo n'ico bakiko kirakogwa kugira ngo ico caha cyo gushurashuza no gufata ku nguvu abana mu mashuri yigituzwe. Mushinga nahe kumureka duhere ku mufasoni Anosiate. Mufasoni Anosiate, nk'ishira hamwe rifasha abo bana, iki kibazo nko mu gisagara cha Bujumbura cifashe gute? Ni mu amufise ni nibiharuro mu gihugu muri rusange cifashe gute?
Murakoze kumpa ijambo. Ibujumbura muri Nturengaho turafise ishirahamwe rifasha abo bana n'abakenyezi bose bashurashujwe ku nguvu. Tweho turafise n'amantene Ingozi n'Imakamba. Gushika uno munsi turafise ibiharuro by'abana bashurashujwe ku nguvu mu 2015 bashika 195. n'uyu mwaka uheze nyene turafise wa 2016 turafise ibiharuro bishika kuri 7222 rero twitegereje ingene abarimu aribo barezi bashurashuza abana ku nguvu twebwe biteye akoba cyane nico gituma turafise abantu bajejwe mu gisata
Allo madame Nashata turi kumwe
Ego muri ico gihe abana baje batwitura turafise abajejwe ubutungane dukorana inyamiramabi tuca tubashikiriza hanyuma bamaze kubakira baca bamenya ingene babafasha natwe nyine turafise ujejwe ubutungane turamufasha hanyuma dusanzwe yagira ikibi hariho ukuntu baca bamwugururira dosi
Urakoze cyane mfasoni karegwa mushinga nahe mashandari iki kibazo iyo mwumvise abana bahuye n'ivyo vyago nabigisha baba babigisha mwumva mute nkishira hamwe riserukira bigisha mubivuga kwiki iyo mwumvise nk'ivyo babaye igitega
Ego nguko mubivuze yatwe twumvise yuko hari umwigisha yashurashije umwana ajeje kurera twumva n'ukuri tutaronka amajambo twoshaka kubimugira tubitera ivyatsi kuko nkuko mu nyamakuru wanyu heje kwivuga misanze uwo mwigisha abasa nuri kagoba ajajejwe kurera kuragira ibyo rero no mu mateko y'u Burundi ngira ngo nuko mwampamagaye ngo mwayivuze mutevye yaba mwari mwampaye akanya hakiri kare nayikuba narondeye amateko ajaye n'ibyo barahana cyane umwigisha kuko muyisanzwe twebwe mu byo tujejwe yego turatanga ubumenyi mugabo tuza gutanga nuzeye n'indero igihe rero wewe wari ujejwe gutanga indero kwacu twara abana mu buhumbu urumva yuko kakaranga kubwigisha kukurera kaba kakuvuye ko usigaye uri nzeye nk'intambwe mu ruhongore ibi rero twe turabiterwa byacu gose tuvuga tuti umwigisha yofatwa muri ibyo bintu kandi bikagaragara neza yuko umwigisha iryo kosa rikoze n'ukuri uwo mukingira ikibaba yo badakunda kazoza igihugu kuko twaba twatanga akaruro kabi cyane gose rero tuvuga tuti rero ngaha anye ego hari gihe hajamwe iby'umwikeko canke ugasanga umwigisha nawe nyene ashaka gukingira ikibaba na bamwe n'abandi ko turamaze kubibona hariho hantu sanga umwigisha yarakoze iryo kosa kandi ari byo mugabo iyo ageze imbere ugacyusanga arose abantu bamukingira ikibaba banashaka no mu butungano ugasanga hari abagiye guhindukiza icyo kibazo mugabo urumva abo bose ntacyo bariko barafasha igihugu rero ku neza y'akazoza k'igihugu n'ineza y'urwaruka rwacu twovuga tuti turonke abigisha bakarorero abigisha ata gatosi bafise babigisha hamwe mwana ashaka badako mu minsi myaka yahera umwigisha yariwe karorero ababonye umwigisha bagira ati naje ari abana bavuga bati naje ninakura nzokwiga njiga umwigisha ko yabona icubahiro afise ngo rero amaze gufata intumbero nk'iyo akaja mu bintu byo gushurashuza abana kakaranga kuburezi kaba kamuvuye ko aho gahuzu ntakabacambaye twe tuvuga tuti rero batohoze neza basanze ari kosa bari hane mwana ashaka kubunye amategeko ahanisha umunyore w'imyaka 27 ufashwe mu makosa nk'ayo
murakoze cyane gose mushinga naye mashanda ari kubona mushikirije ibyo mushikirije nkishira hamwe riharanira neza yabigisha ariko mukarengera ico mukavuga muti nyabuna ni neza y'abana ni neza y'igihugu murakoze cyane kuri ico none bimwe mu byo muba mukora mushinga ntahe kugira ngo mufashe abo bigisha bagwa mu ntumbero yo gukugwanya ico caha byo bari nk'ibihe mwishira hamwe muri sendika yabigisha mukora nk'ibi
yego nkuko mubivuze mbere mwana ashaka naratanze ikiganiro kuri radio y'iwanyu mbivuye kugene twari ko tubona n'umunyesha makuru y'iwanyu mu Kirundo twari twahuye n'umunyesha kuko turigisha abigisha ibyerekeye amategeko mu mategeko agenga abakozi ba leta ikintu bita mu gifaransa statut de fonctionnaire hariho agace kavuga ibintu bita la deontologie inyifato y'umukozi muri ibyo byose birimo kanyuma twebwe mu mutadujejwe mu mashyirahamwe y'abakozi turigishanya murazi agana kazi kajamwo abantu benshi hakandi mwana ashaka usanga bamwe bamwe afite imico itandukanye ngo twa tubabira kuti mu mudasabwa cyacu kw'imico turabe bwa mbere dushira imbere intuzeye ineza yakazi twa turakora ariyo neza y'umwana bebwe rero mu byo dukora turafise ukuntu twigishanya na mwana ashaka twe genda imaze iminsi tugenda mu intara twigishanya nabigisha tubereka tuti akazi kameze uku inyifato y'umukozi niyi kandi umukozi bazomuha agateka ari wakihaye hamwe rero uri umwigisha ukajya muri ibyo by'ubushurashuzi ni hahandi uri kurarengana abakubona naho wowe wambaye ikositime wowe bakubona yuko wambaye ubusa ibyo rero ntibyo babyize uri kurarengana baba bana baba babyeyi bari wese bagira ati kiya kimaramara ahubwo twe tubaza uti tubigisha tubaza uti aho muri kurarengana amwe bagira ati ujya muntu nawe mu rubanza baguha agatebe keza k'imbere bavuga ati ujya muntu yarihaye iteka wenyine kubera inyifato yiha nizo twigishanya rero hagati y'ubumenyi dutanga ubujya bwa minsi yose
turaza kugaruka mushinga nawe murakoze cyane turaza kugaruka ku kibazo cy'abigisha baba barenganijwe kuko rimwe na rimwe nk'uko sendikanye bivuga rimwe na rimwe bararenganywa bamwe mu bigisha ariko mbere yaho reka tubaze mu mfasoni karegwa icyo abo bana bafashwa iyo bashikiwe n'ivyo byago madame Annonciate abo bana babitura ababyeyi babitura mubafasha mute iyo bahuye n'ivyo byago
ego abo bana baza bagana ishyirahamwe nturengaho bashitse mu ishyirahamwe ryacu turabanza tukumviriza ingorane zabo tukabareka bakavuga kuko baba bababaye ku mutima natwe tukababanda yahundwa gushikaho umwana umurekura abone ubona ko gitururuye ikigira kabiri naco nukuvuga yuko tusha turaba abajejwe abafise ubuhinga mu guhumuriza abantu bamwe twita abapsikologe baca nabo nyene babumviriza bakumva yuko bababaye ku mutima bakagenda bari detraumatize gatoya ikigira kabiri umwana hari gihe iyo yafashwe ku nguvu aza yakomeretse yahuye n'isanganya nyene kubera gufatwa ku nguvu n'umuntu w'umugabo mutangana abo bana turabagira prise en charge medicale
nukuvuga ko mubitaho mu bijanye n'amagara yabo
turabitaho mu magara yabo nukuvuga yuko tuca tumuha muganga akamusuzuma akaraba by'ukuri ko uwo mwana yakomeretse uwo muganga rero araheza akamuha urupapuro rwerekana ko yababaye nigo acajana hamwe mu Nyamiramare mu gihe naho rero tubona yuko akwiye kubonana nabo bantu bo mu Nyamiramare naho nyene tuca tumuherekeza turafite imodoka ikibatwara aho ku gipolisi bakagenda kubashingwa manza bakabiganira ibyababayeko ibyerekeranye rero nabyo byo kubavura turabavura hanyuma tukaba niba ari umwana akiri muto turabapima tukaraba yuko batagize zanda z'indaro uko baragira le grossesse no désire niko nokivuga batwaye inda tuca tubapima tweje kubapima tukaca tubaha imiti iyo miti rero nimwe yo gupfupa haza kugira ngo ntibaze bandure indwara zo mu bihimba byirondoka ikigira kabiri naco ikigira gatatu naco nuko abo bana mu gihe dusanze bafise inzonda turababwira yuko kizire yuko badikorora tuca tugerageza kubafasha mu mutima tukababwira ko ibyo bintu ari bisanzwe inda bazoyibyara tuca tubafasha ingene inda tuzoza turayipima bakamupima bakamutuma ama exam amwe hageze kwibaruka uwo mwana inda igeze ku mezi 36 amezi
36
36
indwi 36
acaza mwishira hamwe turafise aho tubashira maison d'hébergement tukabashiraho tumaze kubashiraho rero tukabandanya tubakurikirana gushikaho bibaruka bamaze kwibaruka rero muri ubwo buraro barimo turabaha ibikoresho hama tukagira accompagnement kugira ngo basubire iwabo naho nyene abo bana bavyaye tubandanya tubafasha nabo banyina babo nyene turabafasha tukabaha ikizobatunga mugabo bakabandanya ubuzima busanzwe
numva ko ari imfashanyo nyinshi kandi zifasha cyane ababa bashikiye n'ivyo byago tugaruke kumushinga naye mashandari ku kibazo cabigisha bamwe bamwe babarenganijwe musanga iki kibazo kiba cyane mu gihugu aho abigishwa barenganywa nabo banyeshure baba bababesheye kuri mwebwe mubibona byifashe gute
ego bo sinovuga ngo notange ibiharuro vyerekana yuko rimwe rimwe nabana bashaho sanga babesheye abarezi babo mugabo muvyigwa byagiye biraba byagiye batwereka yuko ku bantu bakunda gushashuza abana babigeme usanga abigisha bazangira ku rutonde rwa nka gatanu bagiye barerekana bati hariho abambere nibajya abantu ari abadandaza abakurikira ari bajya abantu batwara mapikipiki abagira gatatu hariho bajya abantu baba polisi abagira kane hariho abana hagati yabo abigisha kaza ku rutonde rwa gatanu ivyo ni cyigwa cabaye cerekanye ingene abana bashobora gusanga bashurashujwe mugabo rero sinarinze guhagara cyane ku rutonde rwerekeye ingene bakurikirana kuko twe twivuze yuko mugo rutonde twe tutojamwo tutojamwo kubera yuko dufise uruhara rukomeye kuko ntitwitwa abigisha twitwa abarezi uri umurezi rero uteza kubera akarero keza aho usanzwe urezi mugabo rero birashaka gushika nabyo sindabironka neza aho ushaka usanga hari umwana ashaka kugira ati jewe ko byashikiye reka ndabe uwo ndabisenderako hariho niho tuba tuvuga tuti iyo haramutse hari igishitse bakasanga bavuga hari umwigisha bavuga ati ujya yarafashe ujya mwana ku nguvu canke yaramuhendesheje utuntu kubera amusumbya uburyo canke n'ibintu bavuga ngo kwiderivera tujye dusaba yuko boheza bagatohoza neza bakamenya neza yuko by'ukuri ibyo byabaye cyangwa bitabaye niyo tuti rero dusanze byabaye yakenewe yuko uwo mwigisha ahanwa kugira ngo yoye guteza urubwa umwuga basanze nabo bitabaye bikibonekeza neza bakamwambika agashambara bakamweza kugira ngo ejo niyasubira gutonda imbere y'abana niho mubone ko imaramare ahubwo mubone ko ari umubyeyi kuko byabitekanijwe nta biharuro mvise rero mbona uvuga nti ibiharuro tuzamaze kubyuma hirya no hino mugabo ni hahandi muze murabe umuntu wese ari mu ikosa yama ashaka kuryiyambura nizo bituma haca ba rero ubutungane buheza bukiga neza bukabona tuti iri kosa ryabaye ntiryabaye
murakoze cyane rwose nkuko mwabivuze mushinga naye mashandari yakanye mufise ni gake ariko duha akanya gato abanywanyi biradijwe rya Amerika babaza ibibazo n'ivyumviro mbere yuko muva ku murongo reka duhere kuri Désiré. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza.
Mahoro Désiré, uduhamagaye urihe?
Ndi hari mu Cyumbura.
Kibazo cyangwa icyumviye?
Nagomba mbaze ikibazo oye arongoye iryo shyirahamwe rikurikirana abo bana. None mu bisanzwe ndumva ko bavuga ko baba bavuze. Iyo umuntu yagiriwe n'icyaha barashobora kumukurikirana bakarabarebera ko yahanywe. Iyo yagiriwe n'icyaha. Hama ikindi nacyo nagomba kumubaza ubwo ntibagire ingorane mu gihe bariko barakurikirana nk'iyo cyabyose y'umuntu uhora akomeye nko mu butegetsi cyanke ahandi yabatwirumva agagira ingorane kubera yewe uwo muntu asigaragara kinini ahubwo agatera agomba kugwanya abanyene bariko barakurikirana iyo dosi.
Urakoze Desire. Reka duhakanya Mufaso ni Anosiyate Karegwa kwishure duga ku ijambo Madame Karegwa.
Ego cyane gose iyo dusanzwe tubonye yuko uwo muntu icyaha cyamwagiriye ni ukuvuga yuko umushingwamanza wacu araheza akabikurikirana akaraba yuko dosiye iri kwiragenda neza bakamuha indishi y'akababaro icyo bita reparasiyo kirafise n'amahadabu bingana kubera nta kindi ajejwe mu ishyirahamwe nturengaho nicyo cyonyine akora abo bantu iyo tubaronse amadosiye arakurikirana turafise amadosiye menshi cyane yakurikiranye rwose muri ayo masene yacu.
Urakoze cyane. Reka twakire na yavuze kandi ntagiye ku wundi mutumire mbere yavuze ikibazo cerekeye abantu bashurafuza abana cyane cyane baba barabafite igihagararo mu gihugu canke baba barabategetsi mubona atantambanye ziba zihari mu butungane biba bimeze gute. Allo Madame Karegwa.
Oui.
Kubijanye n'imanza ziba zirimo abantu babategetse cyangwa abantu bafite icyubahiro mu gihugu cyangwa baba bafite igihagararo bashobora kumbure kuronka ico bita faveur mu butungane izo manza zo bigenda gute hari nyinshi muri zo muvyifatamwo gute.
Twebwe igihe umuntu yaje twitura tukabona yuko uwo muntu afite ikimwagira ntidutinya yuko dosiye yije imbere n'uwo muntu aba afite igihagararo turamwihanga kariza tukamushengeza. Ibyo ntibikidutera ubwoba kuko ishyirahamwe ryacu rirakuze rirafite uburambe mu kazi.
Murakoze cyane. Reka twakire ku murongo na Gabriel. Gabriel uratwumva?
Ndabumva cyane gose.
Amahoro Gabriel, duzijwi kibazo cyangwa icyumviro?
Yego cyane, murakoze kunyakira. Nagomba mbaze umutumire Mashandari yavuze yuko mu gisagara cya Bujumbura naho nyene ataragaseseshwa rumuri. Nagomba ndamubaze yuko byo babimaze kugaragara ari byo baba biyumvira cyangwa ibyo babi bamaze kugaragara hari habo baba bamaze gufata bamaze gushengeza bashize imbere y'inyamiramavu.
Ibijanye n'uko ataragaseseshwa rumuri bivugwa n'ishirahamwe ririko rirafasha abo bana kubavura no kubitaho, ariko kumbure mushinga nawe Mashandari yashobora kuba afise icyo abivuga ko
ikindi cya kabiri nacyo nagomba mbaze yuko abigisha abantu bose baronka akazi ubu cyane cyane mu mwuga wo kwigisha yuko babaha inyigisho zikwiye kuko mu gihe baba bagira ibintu mwe n'ibyo ucume ngo biraboneka yuko nta nyigisho baronka kuko umwigisha yabaye umwigisha ntaba akiri umwigisha n'umurezi n'umubyeyi kandi indero atanga irasumba indero niniya cyane cyane ababyeyi twebwe dutanga kuziko mu mihana iwacu. Murakoze ikibazo cyane cyari.
Murakoze cyane. Mushinga nawe Mashandari mduge ku ijambo ibibazo vya Gabriel.
Kuko yarabaje ati mbega mu gisagara cya Bujumbura ibyo byo gufata ku nguvu navuze ko ataragaseseshwa rumuri oya cyane ibyo maze zavuzwe n'ujya mu bwa mbere waserukira ijya ntuze ijya shyirahamwe bifasha abagize izo ngorane hanyuma bikavuga n'abayamenyeshamakuru nabo nyine twebwe mu isanzwe turabyumva bivugwa mugabo ntabarada kutwitura kuko twebwe tujya tujejwe mugabo turabyumva hirya no hino ko bivugwa mwanashaka n'ujya heje ikibazo kubaza ikibazo afata imbega none burya nta bantu bakingika ikibaba turamaze kubibona yuko hari aho bishika n'abana ukabona neza ko byabaye mugabo urubanza rugeze imbere ukumva ngo naka yejejwe kenshi rero gashitsanga rero nuwo giye kubwira ati ngenda bidobe kuri rutoki ibyo mbonye agiye ati n'ubundi bya mbere ntacyo aho byashitse agacabona ati nigute umwanya ivyo rero bica bituma abantu baca bata inguvu bashobora gufasha n'uwo bushobora gufasha hanyuma muti abigisha batangura akazi ni benshi ati none izo nyigisho mwavuze murazi baha kugira ngo bagende bazi icyo bajejwe muzandwe amategeko anavuga yuko ati umuntu wese tuza kumenya amategeko amugenga mugabo ni ikinye no vuga nti nicivugo kivugwa muzandwe amategeko ateza kugira abayigisha kugira ngo umushasha ugaheza ukamenya icyo giye gukora twebwe iyo dukora muri ishyamba ry'iwacu turavye uburyo dufite twifite uburyo buke cyane gose ku buryo tudoshobora gushikira abigisha bose kandi noneho twebwe turaba abigisha mu mashuri yisumbuye aha rero twe turagerageza mugabo turatubwira abaje muri izo nama dukorana kugira ngo bashobore basubire ku mashuri wabo baheze babwire bagenzi babo bigishanye kandi hajya iyo ariko arigishanya niho kenshi usanga banabyumva kuko bafatira kuri bijya babona bibashikira cyane nayo ubundi twebwe turabye uburyo dufise nta kuntu twoshobora guha inyigisho abayigisha bose mubwo yaba twari dufise uburyo twogerageza mugabo turatubwiye tuti mwebwe iyo ugiye uvuye mu nama kajya wakuye mu nama uragashikiriza n'abandi gutyo gutyo ushobora gushikira benshi banashoboka niba nkuko nari nasabye abatumiwe barambabarira kuko umwanya mbanye mutoya cyane nagereje mbandanya kuri ya porogaramu mugabo ndababwira nti kuri ndaryohewe kubona turonsa akanya kuvuga kuri iki kibazo kuba turavye hirya no hino imyidogo cyanke tukabona n'abana batubana n'ibiko ariko yidoga bavuga ati umwigisha munaka afite inyifati nk'iyinye natwe turumva ko bitumara amazi ariko bituma rero ntoya ngena ntanze impanuro mbwira bagenzi banjye dusangiye ibanga ryo kurera ni ukuri bagendere ingendo y'umurezi aho bari hose bagende babafatira ko akarorero bagira bati ujye muntu ni umuntu w'iteka umubyeyi amuhaye umwana agende ku mutima atekane batabwoba afise agira ati mwana wanjye namuhaye igikoko hanyuma turerere igihugu ejo igihugu iyo kivuye kironke abakiramutswa b'indero kandi abagabo bijunja n'ijambo
murakoze cyane rwose umushingantahe Emmanuel Mashandari umuyobozi w'urunani rw'abigisha aba mu Burundi ishyirahamwe riserukira abigisha b'amashuri yisumbuye mu Burundi CONAPES turabashimiye cyane rwose
mwakoze nawe kumaga kanya
tubandanye ikiganiro rero n'umukenyezi Mufasoni Karegwa Anosiate mu ishyirahamwe Nturengaho turi kumwe Mufasoni Karegwa bari bambye ko telefone yawe yacitse ariko ni byiza ko bongeye kukuronka ku murongo inyigisho none Mufasoni Karegwa mwoba muha abo bigeme hari izo mubaha kugira ngo abari mu mashure birinde kugwa muri ivyo bibazo byo gushurashuzwa kuko hariho bamwe bavuga bati hari abana babigeme nabo nyene batifata neza bigatuma abigisha bagwa muri ico caha hari inyigisho mwaba mutanga mwishira mu ryanyu ryo gufasha abana b'abakobwa kugira inyifato nziza mu mashuri
yego cyane abo bakobwa baje bagana ishyirahamwe Nturengaho turababwira yuko iyo ndabatwaye ntibasubire geza aho ugejeje garukira ngaha ntubandanye niyo ntumbero y'ishyirahamwe ryacu rero turabafasha mu buryo bwinshi turababwira yuko bategerezwa kwigenza neza bagatahurana uwo munyeshuri yashikiwe nayo mabi tukamuha uruhara runini kugira ngo ntitumusuzugure ntitumusuzuguze mu kibano ntitumusuzuguze no mu mashure kugira ngo nawe yiyumve yuko ivyamubaye ko byabaye gufatwa ku nguvu yakorewe amabi nabo bigisha batangana rero turabwira n'abayobozi yuko ishyirahamwe Nturengaho ryaragize uruhara runini cyane mu gusaba abajejwe ubuyobozi yuko abana tutoca tubaheba kuko bashurashuzwa bakiri bato abana bafite imyaka 13 ntitwobaheba gutyo tuca dusaba ubuyobozi yuko hoba itegeko yuko umwana yafashwe ku nguvu agatwara iyo nda y'indaro tumusubiza mu ishuri twebwe rero icyo tubakorera ni iki ahejeje kwibaruka turamuha ikiringo cy'amezi 6 akonsa umwana ari ngaho muri nturengaho tukaca tumusubiza ku iwabo ico tugira accompagnement psychosocial tukamushikani wabo umwana tukamushikiriza abavyeyi biwe tukabumvisha neza ko umwana yashikiwe n'ingorane batomufata nabi ahubwo uwo mwana bakire bamurere uyu mwana w'umukobwa natwe tukaca tumutora tukamushira mu ishuri turamuha ibikoresho by'ishuri turamuha amakaye tukamurera tukamugira gute nikimenyamenya kuva nturenga itanguye mu 2000 tumaze gusohora abana bashika 40 batwaye inda unye turabaha nico bakora ibyo bita activité génératrice de revenus kugira ngo bibesheho ntibaze baferubi babone ko natwe twabafashije
murakoze cyane ego reka duhakanya abandi banyonyi biradijwe ijya Amerika kumbure muraza kongera ko ivyumviro n'imigambi mufise muri nturengaho turafise ku murongo umwigeme Christian kandi turanezerewe Christian shikiriza ikibazo n'icyumviro
nda kwa mkipia Oriane
kakisu
jenu mwaka mshasa
twese
ego na gomba ngiricho shikirize bila wawa jichane kuona habigisha kwa wafatangu kwa ara wafyei wakawa basi gaye wafata awana bigisha wakawa korela ibitarivyo bila wawa jichane gose tubona ko atamizero bifise kuri abo bigisha kare umuvyeyi yarungi ku mwana akavuga ati ntangorane umwana aza kugira ariko ubunye ibintu byarahindutse nibo basigaye bonona abana rero icyo twobahanura nibaza ko bokwikebuka bagasubira kugira umutima wa kera ntibasubire konona abana hama tugasaba abo muri iyo ntuze iyo shirahamwe ko boza barafasha abo bana bashikiwe n'izo ngorane kugira ntibabe ibicibwa ego turabibashimira gose
Christine ko ndakuronse ku murongo kandi ukaba uri umwigeme kumbure ndumva uri umwigeme mu mashure hari igihe bavuga yuko nabe abigeme nabo nyine babifisemo uruhara yuko ushurashuzwa canke gukoregwa yo mabi nabigisha baba babayigisha kuri wowe ubibona gute abo bana kumbere nitwa nabitabana kuko akenshi baba arabigeme bari hejuru y'imyaka 15 gushika kuri 20 nabo nyine baba babigizemo uruhara wewe kuri wewe ibyo ubibona gute
naje urumva ego birababaje hari igihe
baba bakumbure bipfuza amanota canke ibindi baba bipfuza kuri uwo mwigisha urabibona cyane canke kuri wowe bivuga kwiki
keno bahanura ko abameze gucyo bo biheba hari igihe ubusanga n'ivyo barondera amanota canke ugasanga akene nikintu ndabizingira yabuze uwo yosaba ngo ashobore kugura icyo kintu ugasanga ibyo muhendesheje ugasanga nyine aguye muri izo nyine rero nobahanura ko bokwikebuka nubwo yoba afite ubukene akihangana
turagushimiye cyane gose Christian kubona wahamagaye ugashikiriza ibyumviro
ego
reka twakire na Laurent ku murongo. Laurent uratwumva?
Ego me turabumva.
Amahoro Laurent, shikiriza ikibazo canke cyumvira.
Amahoro cyane turabaramukije. Hanyuma ikibazo cyanje jyewe ngerageje gusaba muri ino myaka ubu turimwo tubona ko umengana ibintu biriko birahindura isura cyane aho usanga abana bakiri bato babigeme bashobora gukorerwa ibya furambi nabashijwe kubarera bari mu kibanza cy'ababyeyi babo ubwa mbere ho ngerageje kuraba jyewe nsanga umwenga nk'ubushikiranganje bw'imbere bugiramo inguvu nke kuko iyo ivyo yaho bibera bibera mu mashuri ariko birabisanga amatohoza akomeye sanga hari kuko ugomba gukora itohoza rimwe na rimwe urikora ku bantu baba bahozana n'uturo y'amashuri cyane ku bantu basanzwe bari muri ayo mashuri baba bahabuka n'abaza none ugerageje kora nk'ahantu ku mashuri usanga itohoza nk'ibyo ntigera ari nabaho ntugira uramenya n'ibintu bibera ikindi nacyo ubirabye hari ubundi buhinga ubusigaye bo hari bwo mu mashuri usanga nivuga ni nka systeme de change mu gifaransa aho usanga umwigeri ubu yemera gutanga umubiri kugira ngo ashobore kwiyongera amanota kugira ngo yimuke iyo byose rero tuko twabiraba dusanga umwenga ahubwo ntibigira ababikurikirana kuko urabye usanga abakobwa ubu bamwe bamwe nk'abariko barakora bageze mu kigero cy'imyaka 15 kuduga bo bo kuyumenga ntangorana gusa ikibazo ahantu kiba kuri abo bana bakiri bato cyane kuko bobo hari igihe usanga avuga ati mbega shaka ari mwarimu abimbariye ni umuhakanira agahemi sino wakoze amakosa bigatuma rero apfa kubyemera gutyo cyane bikaba nuko ugasanga nka mwarimu yamuhaye rande bakamubwira ati uraza kunsanga muhira ibintu tuvugana cyane ndakwigisha ndaguhaga kuri bisware gutyo hanyuma akanamufatiraho bikagenda nk'uko muga kubera ko atamatohoza aba yimbitse kugira ngo abimenye umwana arasohoka akagenda uko hari n'ahasohoka atwaye ibigwara nk'uko ugasanga ari umwana brema w'imyaka 12 yari umuntu ari kwirondera akadoza ugasanga ariko aratwara ibigwara kubera ko nta muntu ari bwiture nk'ino usanga ari mu ntara za ruguru ibyo bigo wumva bigejwe gukurikirana abana bamerewe nabi nk'uko hari naho usanga nko ku mutumba cyangwa umuntu n'umwe anabazi nk'ahantu hari nk'ibicu ugasanga nta muntu n'umwe abazi none wumva umenye nk'umuntu afitiwe n'ikibazo wowe cyubashikira gute ubwo ikibazo rero gihari bari bakwiye gushyika ku mitumba yose mu ntara zose ku mashuri yose bakagenda basi hariho umuserukizi kugira ngo hagire umuntu agize ikibazo tukamenya aho tuza turabishyikanira kuko twebwe nk'ubu nagisanzwe n'umunyeshuri turabibona rimwe na rimwe ugasanga hari ahantu bigenda biraba buhoro buhoro gutyo cyane ukabona rero ratio entre procere et derive wumva ibyo turabibona gusa kubera ko atawuri bubigire cyangwa ntawo bibwira ukabyibumira
birumvikana cyane rwose Laurent kibazo cyawe kirumvikana cyane kibazo cyiza n'ibyumviro byiza turagushimiye cyane mufaso ni karegwa Christiane muri make yatanze impanuro arashikiriza nuko abona iki kibazo Laurent nawe yagarutse ku kibazo cyerekeye amatohoza ni abakogwa neza cyane cyane ku bibazo bishikira abana bakiri bato cyane kuko hagati y'imyaka 15 kuduga wewe bavuga ati biba bisa n'ibitandukanye gatonya mwogira icyo mushikirije ku byumviro vya Laurent na Christiane
twebwe muri ico gihe tubonye yuko abo bantu bakorewe amabi hanyuma abayakoze bakaba bamenyekanye tukabashengeza rero turafite inyigisho duha abantu benshi bari mu ntwaro abantu babarezi abaserukira amadini n'imboneza abo bose tukabashira hamwe n'abanyeshure tukabigishiriza hamwe tukababwira ingaruka mbi kuko babyumviye hamwe bigira inguvu kugira ngo abo bana ntibasubire gushurashurwa ku nguvu
ku kibazo cya Laurent cerekeye niba mukora mu ntara zose z'igihugu kuko aravuga ati hari ikibazo gikomeye cerekeye ukutaronka aho umuntu yitura ho nturengayo ba ifise imigambi gushika mu ntara zose z'igihugu
twebwe nta bubasha bunini dufise dukorera mu ntara ya Bujumbura mu ntara zitatu mu ntara ya Bujumbura tugakorera n'Ingozi tugakorera no muri Makamba aho rero twarashoboye kuronka ahandi dushobora gukorera imwaro naho nyene uko twasanze ibiharuro ari byinshi cyane twabonye ko twoshobora kuhakorera ariko imwaro uyu mwaka ntitwashoboye gukoreraho kubera uburyo buke ariko twari twifuza yuko turonse abadufasha twoshobora kugira sensibilizasiyo tukabona ko ahantu hose mu gihugu hagati twohakorera kuko ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu tukaraba yuko iyo ntambara yova
uretse nturengaho yonyine ayandi mashirahamwe mubona twobwira abatwumva zoba ziri nka henshi mu gihugu bo kwitura yo bari nk'iyi heshirahamwe mwobwira batwumva ari yo mukorana nayo kumbure mu zindi ntara
ego turakorana na Centre Seruka nabo nyene barafite amashami hagati mu gihugu nibaza ko mwoshobora kubarondera
urakoze cyane gose
ega nkuko byatanguye bivugwa naho mura turakorana turakorana na Kafobe
nishiramo ry'abakenyezi urunani n'amashiramo y'abakenyezi
urunani rw'abakenyezi turakorana nabo nyene tugakorana na twa Burundi nabo nyene baritaho abo bana
ayo mashirahamwe akenshi abari ku makomine abari ku mavuriro abari hehe muri rusange
abo onye n'ukuvuga bafise amakomine bakorana mugabo nabo nyene ntibakora mu gihugu cyose
urakoze cyane uretse none mbere ko tuja kuyundi mu nywanyi w'ijwi rya Amerika uretse ikibazo c'uburyo izindi ntambanyi uhura nazo muri iki gikorwa n'inkizi cyo gufasha abo bana
intambamyi duhura nazo nuko turonka abana bakiri bato abo bana bakiri bato rero iyo hageze kwibaruka baragira intambamyi bakagira ingwara imwe yo mu kigo bita ingwara yo mu kigo niba barakura ngo bareme bashobore kubyara neza babyara bagiriwe amasezariyene nabyo nyene giramwo
babyara barinze kubagwa nk'abana nk'umwana muto cyane mwashoboye kuranga ku kigo mufasha yari nk'afite nk'imyaka ingahe
ubu turashyize umwana wa Wasenka yabaye viole twaronse abana batanu basenka
abana batanu b'imyaka itanu bafashwe ku nguvu
15 basenka
15
urumva rero muri senka abo onye ni abana bato baratwituye naho atari ibyerekeranye n'amashuri ariko mu byerekeye ku ishuri ni umwana w'imyaka 12 aho twararonse abana bashika 8
nivyoroshe reka twakire undi munywanyi Jean de Dieu uratwumva
yego ndabumva
amahoro neza
amahoro neza je nitwa Jean de Dieu ndi mbana biti murengeza muri komine Manda mu ntara y'abubanza nariko numviziga ndamuka mashikiriza ama naye sangwe ndi murezi nyine nkaba narishatse kugira ntere nongeye nanure bagenda anje
urakoze cyane gose Jean de Dieu duga ku ijambo
hama tugerageje kwitegereza icyo kibazo muri ko muravuga ko bibaza ibyo bintu biri henshi kuko nanjye amerereye ibyo bintu birakunda kuba cyane ariko icyo nahanura bagenda anje abarezi nkanje nuko babiheba kuko bajya abana tureze ku mashuri burya nk'abana bacu hanini kuko tumana umwanya bunini yagusumbya ababyeyi babo hama ikindi kintu kibabaje muri ibyo nuko kenshi n'abana bishikira do bakabashurashuriza ku ngugu abarezi hari igihe bagiye mu muryango uzibona bavuga ngo bagire inkwano ngo babatware no kubafunga ntibafunge kandi barakoze icyo cyaha icyo rero kirabaje cyane mu cyungaro kenshi ndakunda kubibona
iba bivuye ku babyeyi baca bashaka yuko umwigisha atwara uwo mwana
kenshi baca bashaka gukoresha umwana ngo bazane inkwano ngo bamubabarire hanyuma baca mutwara ababyeyi
byoroshe urakoze cyane gose Jean de Dieu kuri icyo ushikirije tutari twanashitse ko muri kino kiganiro cerekeye abo bigisha baca basabwa gutwara abo bana ntibiba byoroshe kumbure kuri abo bana baba batiteze guca baja mu rugo bamaze gushikara n'ivyo vyago urakoze cyane gose Jean de Dieu
murakoze nana kuri ya Amerika
Mufaso ni karegwa iki kintu uyu murezi Jean de Dieu ashikirije murakibona cyane aho ibujumbura aho abigisha baca basabwa gutwara abo bana
ego cyane abo bana duhora turonka hari gihe aba yashurashujwe n'umubanyi wiwe canke agashurashujwa n'uwo bakorana mu kazi bamwe twita abarezi b'abana na bamwe bateka mu nzu kubera banse ko babashengeza ucusanga bagiye kurongorana bararongorana nta bindi.
Ubuzima bw'uwo mukobwa bugenda gute kuri mwebwe uko mubibona? Ubwo rugo ruba rumeze gute?
Ntako ruba rwifashe kuko aba ari umuntu kenshi ucusanga babata kuko ntibagira aho baba ni wabo ruguru ntibagira aho barima ukacusanga babayeho nabi nyene. Ni bamwe bahora baza ngo tubafashe ugasanga umwana yarabaye nabi ariko kubera yanse guhemukira uwo babikoranye. Umva babana batabyiteguri.
Ku bijyanye n'abo bana babigeme baba bakushurashujwe n'abo bigisha, ubuzima bwabo bwifata gute? Barifuza gusubira ku ishuri ngo bizere undi murezi cyangwa undi mwigisha? Aba ameze gute mu vyumviro vyiwe uwo mwana w'umukobwa?
Uwo mwana w'umukobwa kenshi na kenshi kubera dufise abantu bafise ubumenyi bwinshi turabimwumvisha ko ari bisanzwe tukamwumvise yuko nta bundi buzima afise atari ukuzoja mu ishuri. Ubu rero turamusaba ko yobandanya akiga ayo mashuri. Benshi barabikora abandi bakabitera hagati.
Murakoze cyane. Ku bijyanye none mu kibano hoho, iyo mumusubije iwabo ku bavyeyi hoho mubona akenshi bamwakira bakamufata neza bakamurera nyuma yayo mezi atandatu muba mwamushikirije ku bavyeyi nyuma yaho mumufashije?
Ego mu kibano turafise abaremesha kiyago babijejwe barashobora kumvisha abavyeyi natwe turadugana uwo mwana w'umukobwa n'umwana we wiwe tukabashikana imbere y'abavyeyi tukabasigurira ibyashikiye umwana wabo tukamubwira yuko batomufata nabi kuko byabaye intambamyi kuri we. Abaremesha kiyago rero twebwe nta kindi bakora atari kuja baragenda mu mihana kugira ngo bumvishe abantu ababanye abavyeyi babo bana ingene byagenze kugira ngo ntibabafate nabi kuko umwana yahora yiga mu wa gatandatu agasanga uwundi ageze mu yindwi ashatangura byo kumusuzugura. Amaze kumusuzugura rero ntiyosubira kuja ku ishuri acagira ati naka twari kumwe none hahateye. Iyo rero discrimination rero twebwe turagerageza kuyigwanya. Iyo tumaze kugira rero mediation familiale nta kindi tubafasha yuko ukwigenza neza hanyuma ababanyi bakababona neza kuko turahamagara abantu nk'uko tuba tuje dufite ijambo tubashikiriza.
Ni byiza cyane. Reka twakire undi munywanyi Bernard uranyumva?
Ego ndakumva mumusha
makuru. Amahoro neza Bernard, duhamagaye uri hehe?
Ndi ngaye Bujumbura, mwiriwe ngaho kuzijyana ariko.
Mwiriwe neza, tuga ku ijambo?
Ndamukiriza n'abatumire n'ubwo hasigaye uyu
munsi. Urakumva?
Nicimvire nagomba nsangire n'uyu arongoye konapesi nagomba akora ibishoboka byose azarakoranya abo arongoye abagirisha amanama. Ni ukuri urugero bigeze ko birateye ubwoba. Sinzi bageze mu wa kane twimereye no kuvuga hazogera igihe bashika no kuba ataraja ku mashuri no kuri nakamara amazi. Hanyuma ubona barongoye amashyirahamwe bokorana nabo bakaza barahano atagikozwe umurindi bishyitse bibandanije bigasigara biteye ubwoba. Kandi na leta yari ikwiye kugira icyo ikoze. Nayo nyene ntiyoza irabahemba amafaranga ngo bariko bararera kandi bumva baguha muzo baragiye.
Kumbure abo baba babikoze ntibabandanye bahembwa barafatirwa ibihano werekanwa ko yaba yakoze icyo cyaha.
Ego by'akarorero kandi ku buryo uramutse yagiwe n'icyaha ahanwa biboneka ku buryo n'ubundi yogira ati ikihe gihano kirakwiye kirateye n'ubwoba. Ni kuri bikaboneka ko bahanywe boye gukingirana ibibazo.
Turagushimira
cyane 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 nk'icyo
turagushimiye cyane Bernard. Murakoze cyane Madam Karegwa, kuri cyo kibazo cerekeye guhanura abarezi, hari ico muwa mufashana nk'amashirahamwe nka CONAPES cyangwa izindi shirahamwe zijejwe kuraba inyifato z'abigisha, hari abo muwa mukorana nabo nawo nyene ngo mufashe mu byerekeye ukwigisha kutafata nabi abo bigisha abo barera?
Ego cyane ibyo biri mu migambi ya nturengaho. Twebwe turafise ingene dufata ababyeyi b'abana, tugafata n'imboneza, tugafatana n'abajejwe amadini n'abo mu ntwaro, kugira ngo icyo kintu bacumve rwose yuko ari intambamya cyane ku mwana akiri muto. Uwo mwarimu rero azoba ariko arumva iyo nyigisho akayumvana n'umwana, kuko turabaha bakajya mu migwi bagaharira bakavuga ingene ibintu bigenda, hanyuma tubabwira yuko ataguhishanya. Iyo bamaze kubagaragaza rero byerekana yuko baba ariko barabereka yuko amakosa bakora nabo bayabonye.
Urakoze cyane. Reka twakire Emile. Emile uranyumva?
Ndabumva.
Amahoro Emile, duga ku ijambo.
Amahoro cyane. Yego, me ndi muri sosumo. Yewe rero icyo cyane ndamubwire kare aba abanyeshuri ntibayaga cyane n'abarimu. Mugabo ubuhuye hari imigenderanire myinshi ku barimu no ku banyeshuri, bituma rero ubuye abarimu basigaye ari nk'abasheri b'abana. Ubwo kare twebwe mu myaka yatuciga umwarimu wamufata nk'uko ari umubyeyi wawe, waramutinya kandi aguhanuye waramwumva kuko wamutinya. Mugabo ubuye usanga tutandi imigenderanire cyane. Rero twosaba nk'uwoye ageze ku nafesi yuko bahaye inyigisho abarimu, abo barimu ariko bararuka ubuvuba, kuko kenshi na kenshi ari ushobora gusanga umubajije ko hari nk'abo bamwe tuyaga ugasanga mbwira ngo nize ngo amanota ngo kwiyagura amafaranga. Urumva usanga rero bamwe ataronse amafaranga bagiye kugira bwa bushurashutsi kugira ngo kwere yamenyerane, kandi gusa usanga n'umunyeshuri atacyubaha umurezi kwere imigenderanire bafitaniye. Rero boza bazaba n'amatelefone n'umunyeshuri afite telefone kaza ko afite nimero za mwarimu akumva akaba akaparamaza indero ikibana gitituka. Yego, murakoze cyane
Emile. Kuri icyo uvuze kibazo gihambaye cerekeye ukuntu abanyeshuri batacyubaha abigisha canke ko wakoresheje ijambo abasherisheri, icyo kintu cyagenze gute kugira ngo tugiraho abigisha n'abanyeshuri bagiranira imigenderanire ku buryo ko batacubahana, kuri wowe byavuye kuki biva kuki?
Ahantu biva bona niyo ubuye tuko turaba iyo abanyeshuri basohotse abarimu bakabasohotse usanga ariko bagenda barayaga mu ibarabara, twebwe ntitwayaga kuko umwarimu yabwiye ndukwiwe umunyeshuri agenda ukwiwe. Ubu rero urumva no kuvuga bagenda nk'uko menga basohotse bose bavuye kwiga. Bigatuma rero n'umwarimu Fedrese ikimufatira ngaho ni ukuvuga kubera umenga barangana bagatandukanya mu ishuri.
Turagushimiye cyane rwose Emile.
Yego, murakoze.
Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mufasoni Anosiate Karegwa mwishyirahamwe nturengaho, ugira icyo uvuze ku byo Emile ashikirije, wongere uduhe n'akajambo ka nyuma dusozere ikiganiro. Wakoze cyane.
Ego, ku byerekeye abo barongozi b'amashuri batubahana n'abana baca bagira imimenyerano, kenshi usanga ari umwana afise amanota make mu ishuri agashaka kwegera mwarimu kugira ngo adomuhe amanota mu ishuri. Ibyo rero n'umwarimu abifitemo uruhara, nibaze yuko nawe nyene yogerageza kwihagarara ko akabona ko atabwirijwe kuraba amanota y'umwana kugira ngo ayamuhe nawe amuhaye amushurashuje. Jewe rero nibaza ko ikigira kabiri naco n'abana hari aho basanga bafite ubukene iwabo, bakavuga bati mwarimu ko agiye kumpifana ubwo hari icyo ndonderako. Nabo barimu nyine nibareke kwicarana n'abana, ibyo kuva na kera cyari kizira. Nta kuntu umenyerana n'umwana ucunze uragiye
cyane cyane w'umwigeme
biratandukanye. umwarimu yoganira n'umubyeyi w'umwana kugira ngo bahindero wa mwana bafite mu nzu ku ishuri.
Turagushimiye cyane gose Anosiate Karegwa mwishira hamwe nturengaho kubikogwa muri mwo byo gufasha abigeme abakenyezi abana b'abakobwa ibujumbura mu Burundi n'ahandi mu gihugu. Ndashimiye cyane gose abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabashimiye mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mubandanye umwumviriza ibiganiro hano ku Radio Ijwi rya Amerika. Urakoze.